Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Turi kwa kane igenekezo rya 15 mu myandagaro mwaka wa 2024 nshuti namwe bagenze mwasinye gukurikira radio inzamba gatika kawe ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivuye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi mushikizwe na Josephine Jones Munzimana na yakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuruno wakana wakisu bose bo kwisi bahimbaje umunsi mukuru wiyirizwa mu ijuru rya Bikira Mariya mu nkuka y'imitsi yabereye kuri Katedrale Regina Mundi Patiri David Christophe Niyomuhoza yasabye indongozi z'abakenyezi n'abandi bategetsi kudatwaza umukazo bisunze amabanga bafite. Umugambwe Kodebu uranegura ingingo y'umukuru w'igihugu ahategeka abakozi ba leta kuja gukora isuku aho barangurira imirimo. Yafani bizarongo uyu mugambwe avuga ko iyo ngingo yuzuye utunenge kubwiwe ngo ni kena ry'igitoro riri muri bimwe bituma igisagara cyuzura umwanda kuko imodoka zahora zitora ubucafu zahagaze kubera iryo kena ry'ibitoro. Umukuru w'igihugu avuga ko ubuzima buzimbutse urabyaye abanyagihugu bagowe ngo ni imvugo y'agasuzuguro. Ibyo bivugwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio inzamba gatika kawe aho bavuga ko umukuru w'igihugu yibaza ko batabona aho igihugu kigeze uyu munsi. Aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Kuruno wa kane igenekezo rya 15 mu myandagaro n'umunsi mukuru wiyirizwa mu ijuru rya Bikira Mariya mu mwuka y'imitsi yabereye kuri Katedrale Regina Mundi Patiri David Christophe Niyomuhoza yasabye indongozi z'abakenyezi n'abandi bafasha babatware gufatira akarorero kuri Bikira Mariya mu kudatwaza umukazo no kudafata ingingo bwihutihuti. Yasabye kandi kwirinda nkunzi na kamwana wa mama. Kira Patiri David Christophe Niyomuhoza.
Yobera akarorero keza abamikazi abakenyezi mu kurangwa n'ingeso nziza ibikorwa byiza byozanira urukiza isi bakarondera kuba abahanuzi beza ko ibintu byohinduka bikaba byiza abantu badatwaza umukazo kubera iteka batewe abantu byose bobishira ku muzirikanyi nka Bikira Mariya atatwarira hejuru ntibabe abantu bafata ingingo gihutihuti ibintu bitagenda neza barondere ko byokosorwa batange icyumviro cy'ukuntu byohinduka byogenda neza nk'uko Bikira Mariya yabikoze ikana mu bugarire aho yabonye ko hakenewe umuvinyo babe abavyeyi rero beza barera bakarerera bose kandi neza ataka mpinga yanje ataka mwana wa mama urukiza kuri bose.
Ingingo y'umukuru w'igihugu yo gutegeka abakozi ba leta gukura umucafu irangwa mu tunenge twinshi ivyo binegugwa n'umugambwe Kodebu kifani biza urongo yerekana ko atari umugambo urama akavuga ko bituma uwo mwanda wibonekeza mu gisagara tashyizwe ku rutoke uhereye ku ibura ry'igitoro kugira amashyirahamwe akura imicafu akora ku kazi kayo.
Ubwa mbere ni uko iryo sekeza twofata ko atari umugambi urama kuko ivyerekeye gukura umucafu vyabaye imbere y'amabiro gusa abantu bakoreramwo ariko tugihariye mu makaritie tukaja mu bibanza rusangi nko mu mabarabara mu makanivo mu bibuga by'imipira n'ibindi iyo myavu ntiriko irakugwaho. Ikindi ni uko yosekeza riterekana neza ingene inyuma y'ino ndwi ivyo gukura umwavu bizoshishikara bikurikirana eka mbere aha twokwibutsa yuko nimba habonetse umwavu mwinshi aha na hariya bitabwe gusamara gusa kwa kozi wa leta ariko ahanini vyatumwe nuko za modoka zo muri meri zahora zikura umwavu zikawajana mwibanza wabigenewe zitagikora neza kubera ibura ry'igitoro urumva ntizishobora gushika hose cyangwa zikora iminsi yose kubera atagitoro zifise ikindi nuko turavuga ingene iyo ngingo iri kuyakorwa hariho abatayubahirije ingene isanzwe itegerezwa gukorwa kuko aheshi abantu barakora bagashikana nka saa mbiri saa tatu saa yine bakaca bagenda mu biro ivyo navyo bikaba binyuranye n'itangazo ryari ryashikirijwe na nyenshi umukuru w'igihugu aho yasaba yuko azosubira mu biro ari uko ari we ababwiye yuko basubirayo ivyo rero bikaba bifise ingaruka mbi kuko bamwe n'abandi bashobora kubona yuko igihagararo umukuru w'igihugu yataza kugira n'ijunja mu gihugu ciwe atariko kimeze kuko abakozi ba leta hafi nka bose batariko arubahiriza intumbero yatanze kira noneho hari n'abace bikikamukiza batangura kudakora akazi ka leta neza kuko uravye hariho abatariko batunganiza bene igihugu nk'ubu yari mu gihe cyo gutanga amadosiye y'abazoja muri ya mbi itegura amatora sesi biraboneka yuko hari impapuro ziriko ziratangwa izo bita tesa de residence izo bikazotuma imigambwe itari mike idashobora gutanga amadosiye akwiye muri ivyo bibanza mbere bamwe n'abandi bakibaza icatumye iyo ngingo iza muri iki gihe twari dusanzwe turiko turakora ivyo z'amadosiye aja muri sesi
ariko rero uwo mugambwe nyene ko debu urerekana inyishu kuri ivyo bibazo usaba leta kwikora ivyo ishoboye kugira igitoro kiboneke y'amashirahamwe ashobora gukora imyavu bakongera abanyagihugu karonswa amazi meza mu gihugu cose kugira haboneke isuku rirama dusubire dutege amatwi kefa n'ibizi
nubwo vyavuzwe yuko ingwara zituruka ku mwanda zitava ku mazi make ahubwo ziva ku mwanda mwinshi birazwi yuko amazi ari karahara mu ruganda ntibacure zumvikana yuko nubwo biri uko amazi atabonetse itazokunda yuko iby'isuku bishishikara bigenda neza nico gituma umugambi kodewu dusaba leta yuko ahubwo yonyaragasa igatanga igitoro gikwiye kya za modoka zari zikura imyavu mu bantu zikore bikwiye ica kabiri dusaba yuko leta haboneka amazi mu gisagara cose no mu gihugu cose kugira ngo isuku ishobore gutunganywa neza ica nyuma dusaba yuko ibi bintu vyo guhagarika akazi ikiringo kirekire ni kubera ubucafu bitosubira kuba ahubwo haboneka intumbero yerekana ingene umucafu woza urakurwa mu bibanza vyose kandi mu gihe cose
inzamba
tutandukira igisata kijanye n'ubutunzi abanyagihugu bariyamiriza imvugo y'umukuru w'igihugu avuga ko ubuzima buzimbutse kandi bworoshe mu Burundi bamwe bavuga ko ari imvugo isuzugura abarundi kuko Varisito Ndayishimiye yibaza ko batabonaho igihugu kigeze barababazwa n'uko ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba umvirizo bamwe muri abo banyagihugu
imvugo nk'iyo zifata ko ari imvugo y'agashinyaguzi wavuga gute ko ubuzima buzimbutse mu gihugu kiri mu nzira nyuma muri afurika abana bafungwa nabi igiharuro bwerekana ko ibice 56% kw'ijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bafungwa nabi ku rugero rw'ubwoba ibyo bita manifesto chronique
ni utafari mvugo y'agashinyaguzi wavuga gute ko ubuzima buzimbutse aho abarundi bake bashobora kurya gatatu ku munsi benshi niyo baronse ibyo bafungura rimwe babyina kuko bisigaye bigoye wavuga gute ko ubuzima bumeze neza mu gihe umukozi wa leta adashobora kumarana umushahara wiwe indwi zibiri uba wahetse aba yagiye mu materinite
ubu ni ntawe ufata umwanya wari kwa mukinshi kigeye amafaranga yo kwiyunguruza yabaye menshi cyane igitoro cyaraduka ubwo buzima buzimbutse ubwo bwose ubwo buzimbutse mu gihe atamatarahari mu gihe atamazi ahari mu gihe imiti atayikihari imvugo nk'iyo ni imvugo yo gusuzugura abarundi wavuga ko ubuzima bumeze neza gute mu gihe inoti imwe y'ibihumbi cumi y'amafaranga y'amarundi idashobora kurenza ikiro kimwe cy'umuceri n'ikiro kimwe cy'ibiharage icyo gihugu bavuga ko kirimo kurira bigenda neza gute
imbere yo gusozera n'amakuru tuje mu gisata cy'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu MS Rajwe umutima uhagaze ninge nikiza chingwara irukushi vita monkeypox kiliko kiragenda kuruno waga tutu ijushira mwijafushi ngingo yogu fati yungwa rangikiza chuku guanywa bivu inyuma ivyo vita urgence de santé publique de portée internationale mwurimi gugi France ijushira mwemesi risabonyegi ugu na mareta kwa gavira kukomuliki na gie iyo ngwara ngu yandu kila kandi icha gusumbu kwe kofi ito nido na jamari de vashinti
iyo ngingo shira mwuza makunguri jedwe amagara y'abantu OMS rivuga ko yayifashe kubera umurindi cyo kiza kiriko kirandukira ko aho cibonekeza cyane cyane mu bihugu vya Afrika harimo no Burundi dushira hamwe ikamenyesha ko iyo ngwara muri kino gihe yandukira kandi yica gusumba uko yahora kuvaho isubiriye kwibonekeza mu gihugu cha Congo ihanira demokrasi mu kwezi kw'icenda ku mwaka heze shirahamwe mpuzamakungu OMS ikamenyesha ko iyo ngwara muri kino gihe iriko irakwiragira ku rugero ruteye ubwoba ikaba yibonekeza mu bihugu 16 vya Afrika abantu bababa ibihumbi 40 baramaze kwandura iyo ngwara abarenga 500 nabo ikaba imaze kubahitana iyo shirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rifise ubwoba ko ico kiza gishobora no gutandukira ibindi bice by'isi rigasaba abanyagihugu n'amareta kuhagabira mu Burundi ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buherutse kumenyesha ko iyo ngwara y'urukushi rw'inkende imaze kwibonekeza ma district 22 kuri 49 agize igihugu ubwo bushikiranganji buherutse no kwemeza amafaranga angana n'imiliyaridi 42 azofasha mu mugambi w'igihugu wo kugwanya iyo ngwara mu mezi 6 ariko abahinga bamwe bamwe babonye ko amafaranga ari umurengera uravye bikogwa byofasha mu kugwanya iyo ngwara bakibaza ko azohava akoreshwa nabi canke agakoreshwa ibyatagenewe mukamenya ko bimwe mu bimenyetso by'ingwara y'urukushi rw'inkende harimo kubabara umutwe kubabara magufa uburuhe bwinshi n'ibihere byinshi ku mubiri
Ninonga duce dusozerana makuru nk'abashimiye mwebwe mwese mwaduseze yomi mugira umunsi mukuru mwiza wiyurira mu ijuru rya Bikira Maria ano makuru mwashikirijwe na Jehovah Jesus Christ ngumva